Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi bayikaze mu makuru yacu iyaka kanya. Abarundi bahungiye mu Rwanda bakomeje gutaha mu gihugu cyabo. Kuri uyu wa kane hari hatahiwe abasanzwe batuye mu mijyi cyane Kigali na Huye.
Shano kuri ndanezerewe ko basubiye mu gihugu cy'amavukire, ukiyumvira kuva aho bahuruka ja mu Burundi byitwa ngo ni mu gihugu cy'iwawe. Nshaka mu gusa umutekano gusukuye nta kindi.
Sura mu gihugu cy'amavukire nishimye netara cyishye kubona nitwe impunzi nk'umanyereye amagiri heretse.
Abo ni bamwe mu Barundi batahutse, abenshi muri bo bahunze baturuka mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura. Mu Rwanda, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rwategetse ko urubanza rwa Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara ruhuzwa n'urwa Captain Herman Sengimana. Ubufaransa burarega Turukiya kohereza abacanshuro i Nagorno Karabakh, intara imaranirwa na Armenia na Azerbaijan. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru yacu yo kuri iyi saha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inteko ishinga amategeko ya Libani iravuga ko yemeranijwe ku buryo ibiganiro ku bijyanye n'urubibi n'igihugu cya Israheli byakorwa. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Umuvugizi w'Inteko ishinga amategeko ya Libani uyu munsi kwa kane yavuze ko uburyo ibyo biganiro bizakorwa byumvikanyweho na Israheli kugira ngo impaka zishingiye ku mupaka hagati y'ibihugu byombi zirangire. Ubu ibi bihugu biri mu ntambara. Nabil Berri yavuze ko igisirikare kizayobora itsinda rya Libani. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Berri yavuze ko imishyikirano ishobora kuzabera mu majyepfo ya Libani hafi y'umupaka babifashijwemo na ONU. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba zakora ku buryo amasezerano agerwaho mu buryo bwose bwihuse bushoboka.
Ubufaransa burarega Turukiya kohereza abacanshuro i Nagorno Karabakh, intara imaranirwa na Armenia na Azerbaijan. Eugenia Mukankusi nanone arakomeza.
Ubufaransa uyu munsi kwa kane bwavuze ko urimo gukorana n'Uburusiya kugira ngo imirwano ihagarare hagati ya Azerbaijan n'ingabo zo mu bwoko bw'Abanyarumeniya. Turukiya ihakanye ko nta bacanshuro yohereje gufasha muri ubwo bushyamirane. Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigize umuryango wita ku mutekano n'ubufatanye mu Burayi, mu magambo make OSCE Minsk Group, washyizweho mu 1992 nk'umuhuza mu gushaka imyanzuro mu mahoro y'intara ya Nagorno-Karabakh. Iryo tsinda ntabwo ryari ryaterana cyangwa ngo rikorere hamwe itangazo kuva ubushyamirane bushya butangiye ku cyumweru muri iyo ntara yo mu misozi yinjira muri Azerbaijan, ariko iyobowe n'abo mu bwoko bw'Abanyarumeniya ikaba yaritandukanije mu ntambara yo mu 1991-94. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na mugenzi we Vladimir Putin w'u Rusiya bemeranijwe ko bikenewe gukorera hamwe kugira ngo ubushyamirane burangire binyuze mu masezerano y'i Minsk. Ibiro bya Perezida Macron byavuze mu itangazo ko abayobozi bombi bavuganye kuri telefone. Rivuga ko banasangiye impungenge y'uko Turukiya yohereza abacanshuro b'Abanyasiriya i Nagorno-Karabakh. Perezidansi w'Ubufaransa nta bimenyetso yatanze bishyikira ibirego byayo kuri abo bacanshuro, kandi itangazo ryaturutse muri perezidansi y'Uburusiya ntaho ryakomoje kuri ibyo birego.
Umunyakolombiya waharaniye uburenganzira bw'abana niwe wegukanye igihembo cyitiriwe Nansen Refugee Award cy'uyu mwaka. Ni inkuru nanone yateguwe na Eugenia Mukankusi.
Meyerlin Vargas Perez amaze imyaka irenga 20 atabara abana batwawe n'abacuruza n'abakoresha mu bucakara bushingiye ku gitsina. Perez watsindiye icyo gihembo cy'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR cy'uyu mwaka yarokoye abana babarirwa mu bihumbi. HCR imushimira ubwitange butagereranywa mu gufasha abantu bateshejwe ibyabo. Meyerlin Vargas Perez uzwi ku izina rya May avuka mu birwa bya Caraïbe, ni umuhuzabikorwa w'umuryango udaharanira inyungu UNICEF Foundation wo mu gihugu cya Colombia, washinzwe mu myaka irenga 30 ishize kandi watabaye abana babarirwa mu bihumbi 22. Umuvugizi wa HCR Boris Chishilkov yasobanuye ko umurimo wa Vergara yakomeje gukora ari igikorwa cy'ubutwari. yabwiye ijwi rya Amerika ko Vergara ayoboye itsinda rijya mu turere tw'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Colombia ahakorera cyane abanyarugomo bacuruza abantu n'abanyereza. Igihembo The Nansen Award giherekezwa n'amadolari ya Amerika 150,000 yatanzwe na guverinoma y'Ubusuwisi n'iya Norvège. Biba byitezwe ko ayo mafaranga afasha abayahawe gukomeza kongera ibikorwa byabo byiza.
Arakoze Eugenia Mukankusi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika, mushobora no kudukurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi bahungiye mu Rwanda bakomeje gutaha mu gihugu cyabo. Kuri uyu wa kane hatashye abarenga 600 bari basanzwe batuye mu mijyi itandukanye y'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, Pierre Claver, niyo nkuru.
Ni impunzi z'abarundi za mbere zitahutse zivuye mu bisagara mu Rwanda, bagize uhanini n'ugwaruka hamwe n'abagore bafise abana. Ku ntonde zabo zifiswe n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR, biboneka ko nka bose bari bahunze bava mu Gisagara ca Bujumbura mu mazone ya Musaga, Kinindo na Kanyosha, ubu hahindutse komine ya Muha. HCR rivuga ko abari biyandikishije bashaka gutaha bari benshi, ariko ko hari abagiye barisubira ko bagahindura ingingo ku buryo abatahutse bavuye Kigali, Ihuye mu ntara y'Amajepfo na Nyamata mu ntara y'Uburasirazuba, bose hamwe barenga gato 150. Kugira ngo hahunguke abakwiye nk'uko byahora bigenda, haciye hongerwamo abavuye mu ikambi ya Mahama, ahavuyeyo abarenga gato 450. Kuri abo basubiye mu gihugu cy'amavukiro, ubwoba buvanze n'akanyamuneza nibyo byabaranga ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi, aho baciye.
Shano kuri ndanezerewe ko basubiye mu gihugu cy'amavukiro, ukiyumvira kuva aho wahoruka ajya mu Burundi byitwa ngo ni mu gihugu cy'iwawe. Nishaka mu gusa umutekano gusukuye nta kindi.
Subira mu gihugu cy'amavukiro nishimye netere kishi kubona nitwe impunzi nk'umanyere yanagira iheretse umutekano yatuzana ko bakomeze bakaturinda natwe tukabaho neza.
Si amahoro nta kindi cyonyine, ubundi tukubaka igihugu cyacu.
Mpisemo gutaha kubera numva mu Burundi ari umutekano ntange ari kabisa. Oya, ndi nkorokora umuryango usigaye inyuma uzaza nyuma nabo bariyandikiye isi. Nsaba yuko nubona umutekano uhagize kabisa nk'uko numva ngo umutekano uri uhagize.
Dushimye rwose gusumba yaho na inyuma y'igihugu.
I Kigali haracara batarashaka gutahuka, bagwiriyemo impunzi zahoze mu gisirikare, mu mashirahamwe yigenga canke imigambi itavuga rumwe na leta. Nabo bati
natwegwe twahunze atari Burundi bwatu, umugore yahukanye umugabo ni waza gucura, twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe.
Ubwambi nubasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Ku ruhande rw'u Burundi, izo mpunzi zaje kwakirwa n'abategetsi batandukanye bo mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano. Icyo bikoze nta majambo menshi yavugiwe, yamara n'ubu ubwo bushikiranganji bwitaho impunzi buracavuga ko hari impunzi zibuzwa gutahuka. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, yabivuze ubuheruka ahanyene ku mupaka wa Gasenyi Nemba yaje kwa kira impunzi.
Cyo twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke zohagarara. Impunzi ngaha igihe twakiriye umugwi wa mbere barivugiye bonyene yuko mu minsi ya mbere hagenda kwiyandikisha impunzi 1,000 ku munsi bakandikamwo 50 kugira ngo babe barananiza ico gikorwa bazibuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cyabo, kandi atari ho bamerewe neza kurusha cyancane zirimo iyo kambi ya Imahama.
Icyo gihe nyene Minema aribwo bushikiranganji buje rwo gukinga ibiza mu Rwanda, ari nabwo bwitaho impunzi bwo bwemeje ko ubushaka gutaha atawumubuza, bugahamagarira n'abandi bavyifuza kubisaba kugira ngo batahukanwe nk'abandi. Olivier Kayumba ni umunyamabanga ahoraho muri Minema.
N'abarundi bashaka gutaha, iyo bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u Rwanda arabemerera. Iyo bifuje gutaha bashobora gutaha, abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira. Umutekano w'abarundi bari mu Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itari impunzi ryabaherekeje rivuga ko kubona Abarundi babandanya guhunguka bavuye mu mihingo itandukanye y'u Rwanda ari ikimenyetso ko ibivugwa n'u Burundi ko impunzi zabujijwe guhunguka atari byo. Bobakar Bamba n'icyaga cy'utwara HCR mu Rwanda.
Comme vous le savez, le rapatriement volontaire, c'est la solution idéale.
Ati nkuko mubizi gutahuka nico ciza ku mpunzi yariyo yose kuko ubuhungiro ni bubi ni igikorwa kizobandanya kugira ngo bibuze nuko impunzi zoca mu ishamba canke mu kinyagero. Twebwe kuva kera twamye dufasha impunzi yose yifuza gutahuka. Iki rero nicerekana ko kwa kutumvikana canke kutavuga rumwe ku gutahukana impunzi hagati y'igihugu zirimo nico zahunze kohera kandi nibaza ko tuzoronka uburyo bukwiye kugira ngo tubandanye iki gikorwa.
On espère que on aura les ressources pour accélérer.
Nkuko byerekanwa na HCR impunzi z'Abarundi zahungiye mu bisagara zirenga gato 10,000 mu gikambi ya Mahama yahungiyemo abarenga 60,000. Abambere batanguye gutahuka mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze y'inshuro igira kane bose abamaze gusubira mu gihugu c'amavukiro barenga 2,000. Mu gihe gisigaye mu Rwanda hafi 70% by'Abarundi abatahutse baca mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi bakamara iminsi 2 kugira ngo bigishwe gukunda igihugu nk'uko Burundi bwabitunganije. Pierre Clavier ni inkuru ku mupaka w'Agasenyinemba ugaba Rwanda no Burundi ku bwijwi rya Amerika.
Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rwategetse ko urubanza rwa Major Calixte Nsabimana ruhuzwa n'urwa Captain Herman Sengimana. Aba bagabo bombi bahoze bavugira umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Mbere y'iburanisha ry'uru rubanza habanje kuzamuka impaka ndende zishingiye ku itumanaho rya telefone ngendanwa. Ni impaka zazamuwe n'abanyamategeko bunganira baregwa. Abo banyamategeko mu iburanisha ry'ubushize bari bagejeje ku rukiko inzitizi yuko ubuyobozi bwa gereza ya Mageragere bufunze baregwa bwanga ko abunganizi babo binjira na telefone muri gereza kuko n'urubanza ruburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Bavuga ko telefone arizo bakoresha mu buryo bw'itumanaho kandi ko ziba ziriho n'amadosiye ndetse zikanabafasha kubona murandasi cyangwa internet. Urukiko ruvuga ko rwagerageje kuvugana n'abashinzwe gereza ariko ruza gusanga amabwiriza agenga gereza ari uko abiteganya ko nta wundi muntu wo hanze wemerewe kwinjiza telefone muri gereza. Ariko hakazamuka ibibazo by'uko abanyamategeko babunganira badafite internet. Byabaye ngombwa ko gereza ibafasha kubona internet bakoresha ku mamashini mu rwego rwo koroshya imigendekere myiza y'urubanza. Lieutenant Colonel Jean-Pierre Nsekana wo bakunze kwita Bega Kamara niwe wabanje kwiregura ku byaha byo kwica abasivili no gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda akurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Yahereye ku mpamvu zamuteye kwinjira mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yabwiye urukiko ko mu mwaka w'1998 yagiye ahunza amasasu y'intambara z'abacengezi yisanga bamujyanye mu mutwe wa FDLR. Mu byaha aregwa ku isonga Colonel Nsekana bo yemera ko yakoze icyaha cy'ubugambanyi no kujya mu mutwe w'ingabo wa FDLR foka urwanya leta y'u Rwanda. Avuga ko umugambi wari ugutera igihugu kandi bagahirika ubutegetsi buriho mu Rwanda nubwo batabigezeho. Icyakora ku cyaha cyo kurema no gutunganya umutwe w'ingabo utemewe no kuwujyamo uregwa nta cyemera. Abwira urukiko ko yagiye muri FDLR asanga umutwe uriho bityo ko nta ruhare yagize rwo kuwurema. Ku cyaha cyo kwica abantu no kugaba ibitero ku basivile Colonel Nsekana bo nacyo nta cyemera. Aravuga ko ibitero bimwe byagabwaga ku Rwanda akiri umusivili, ibindi byagabwaga ari bwatangiye amasomo ya gisirikare w'umutwe yabarizwagamo. Yemereye umucamanza ko mu mwaka w'2018 aribwo yazamuwe mu mapeti agirwa Lieutenant Colonel mu mutwe w'ingabo za FDLR. Avuga ko mu kazi yakoraga k'ubutasi bw'uwo mutwe yakusanyaga amakuru nabwo ngo yabaga ari mu biro akayageza kuba mukuriye. Avuga ko yari mu gace ka Rucuru akusanya amakuru yo mu Birunga. Yatsembeye umucamanza ko nta ruhare urwo rwose yagize mu bitero byagabwe ku Rwanda bigahitana abasivili mu bice bitandukanye by'igihugu. Avuga ko muri rusange akazi yakoraga karako mu biro ko kabaga kameze nka kubujyanama. Ku by'ubushinjacyaha bumurega ko yari akuriye iperereza ry'umutwe wa FDLR foka Colonel Bega yabihakanye. Avuga ko yakusanyaga amakuru yo guha abamukuriye ariko nabwo agakusanya yabaga yakomotse ku maradiyo. Umucamanza yabajije Lieutenant Colonel Nsekana b'uburyo umusirikare wo ku rwego rwe atabashaga kujya mu nama z'abafataga ibyemezo ku kugaba ibitero ku Rwanda. Uregwa yabwiye urukiko ko mu guhitamo abafataga ibyemezo byashingiraga ku burambe bwa burumwe yabagamaze muri uwo mutwe. Yasobanuye ko amategeko yose yatangwaga na komando kuko we ngo nta ubashe yagiraga mu gutanga amategeko cyangwa se guhana babaga bakoze amakosa cyangwa ibyaha muri uwo mutwe. Yisunze ingingo z'amategeko Colonel Nseka nabo yibukije urukiko ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryakurikizwa mu ngingo yaryo ya 29 ivuga ko icyaha ari gatozi. Iburanisha ry'umunsi byasubitswe Colonel Nseka nabo atararangiza kwiregura azakomereza kucyaha cyo gukora iterabwoba ku nyungu za politiki. Araleganwa na mugenzi we bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye. Uyu yahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDR rubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo udacanuwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Bararegwa kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba, gukora iterabwoba mu nyungu za politiki. Bararegwa kandi kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda, icengeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no kurema umutwe w'ingabo utemewe. Banaregwa ibyaha byo gupfobya no guhakana genocide no gufata abagore ku ngufu. Ibyaha baregwa ko bakoze nyuma y'umwaka w'1994 ubwo bari mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana batsindwaga bagahunga benshi bakerekeza i Kongo. Bombi bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2018 bafatiwe ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Urubanza ruzakomeza ku itariki ebyiri z'ukwezi gutaha kwa 11. Ehe wagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ikoreshwa ry'amatelefoni ngendanwa ni kimwe mu byaba bituma ubumenyi bw'abana bugabanuka mu mashuri. Ibyo ni ibivugwa na bamwe mu babyeyi bo mu mijyi ya Gitega na Ngozi, aho bemeza ko basanze abana batazikoresha aribo baba ba mbere mu mashuri. Amajwi y'abo babyeyi yakusanijwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi baryo mu Burundi.
Jewe mbere nagomba mbere yo kuvuga ico nibaza, nagomba nshimangire ingingo yari yafashwe mu bushikiranganje bw'indero yuko atamunyeshuri akwiye gutunga itelefone. Rero bimaze kuca mu itegeko no kuvuga yuko mu ishuri ntiyategeza kuyitwara. Muri wa mugabo bavuga ko mbura abavyeyi ngo nje nayo imwihereye afuma yirabira muhira, nihagira ibyo arabamwo bitameze neza bije kugahanga ko muvyeyi bireke gusamaza umwana mu rundi. Tugume muri yandero ya kera, itelefone nibe muhira ikoreshwe cerezwe muhira atari mu nzira canke ku ntebe y'ishuri. Ingaruka ni nyinshi, umwana ntaba gifise umwanya wo kwiyumvira, wo kwiha umwanya wo gusubiramwo ivyo yimuye ku ishure, umwanya wo gukora ca gikorwa co muhira bamuhereza. Ivyo ingaruka mbi no gusamaza abana no kubasamaza bikabatera n'ubunebwe bukurondera bakoresheje imitwe yabo n'ingufu. Kubwacu kugira ibintu bigende neza, ubushikiranganje busubire buhaguruke, bujejwe indero busubire buhaguruke, bwibutse abavyeyi yuko kizira ko umuvyeyi agenda ni telefone ku ishure. Hanyuma kandi abavyeyi natwe muhira turabe neza ivyo abana bari kubarakoresha ayo matelefone muri ico gihe indero isura kugira agaciro, eka no mu bumenyi naho nyine twotera imbere, kuko nkuko nabivuze itelefone ni zisamaza. Zisamaza mu iterambere mu mutwe, zigasamaza no kubajana no gukora n'ivyo batazi kuko babikora babibone muri iyo telefone kandi atari ivyo bakigihugu.
Abana bagendana na matelefone bakiri mu mashure yisumbuye birafite ico vyonona, kuko kenshi usanga mu bumenyi hari ico vyonona, ugasanga bayobewe, ugasanga mu ishure bitwararika ivyo kuraba ama Facebook no kuja kuraba amafoto n'ibindi canke ama message, ugasanga rero bironona ivyumviro vyabo, bigatuma iyo bageze mu ishure badashira umutima kuvyigwa, bagaca bashira umutima kuri telefone, kuko ama image baba waravye muri telefone aguma mu mutwe, canke ivyumviro utumesaje mwamwandikiranye n'abakunzi cyaje kubafisa abo bita ko bakundana, usanga biguma mu mutwe akaguma yumvira ivyo. Hageze rero kwiga ivyigwa kwa usanga yatakaje umutwe, bigatuma rero mu ishure benshi bayobegwa. Hamicokorwa naco mbona yuko abavyeyi bo kwitwara kindero y'abana mu kubahanura cyane cyane kubazibagurira nabo bakazibagurira, ariko bakabaha n'impanuro z'uko bozikoresha, mbese binashobotse bakazibabikira mu gihe cy'amashure, bakazibasuza mu gihe cya vacances.
cecane uravye abana badafise amatelefone niyo bana usanga babana bambere mu ishuri mu mankete twagize twasanze abana abo bana mbere babakene bibera ahantu hatagira amatara niwe duhasanze bafise ubumenyi gusumba abana mbere bo mu muji abana bo mu muji mbere kesh sanga bafata bagaja mu mateleviziyo bakafata amatelefone bagira nta wa mwanya wo kwiga bakawubura na wa bana bahari aye bategire ntoze bafise n'abavyeyi ba Kenya babazi barakora cyane niwe twasanze igitse iri ivyo twe twashaka guhemaniza abavyeyi cyane cyane kuko ku mashuri hoho hariho amategeko arahari turazi neza ko atabana bajana ama telefone ku ishuri amatelefone bayafata bari muhira yo twashaka guhemaniza abavyeyi badufashe muri iyo ntuze muri urugo rugamba gukwaka amatelefone abana babo bayagumye hama baheze bayabasubize umunsi bazobafise muri vacances umwana aheza akinisha amatelefone n'andi hoho bakwiye kuyagumya kugira babandanye biye
ingaruka nyene mbigira hari kuko bituma n'ubwenge atagira namba kuko nk'ikintu kimunariye guharura aheza kwikura ku telefone kandi aho naho urumva umutwe ntaba kiwukoresheje kandi isa yuko akoresha umutwe mu gihe mu kwiga akacyamba akoresha telefone kandi telefone yatuma ayiraba mu n'ibindi bitamuhumuriza tretse nk'ibintu nyene bibi wazo telefone irimo ibintu byinshi ugasanga bituma uwo mwana agize ibyiyumviro bibi cyangwa asanga mbere na kenshi nabyo ndabyumvira ntajya abeshi bakunda gutwara amata ibihanavana ku matelefone utamuvuganye nawe bivugana akamuhenda akahenda ababyeyi ngo nabo ngo nibasenge n'abantu bahenda rumwe bivuganye kumbe naho n'abandi bandi rero telefone yafite ingaruka mbi ku bana baciga
ku bana biga mu mashuri shingiro bagendana amatelefone ngendanwa cyane cyane ayo usanga arimwo ubuhinga bwa none ubuhinga ngurukana ubumenyi bwa internet n'ubwo yuko ayo matelefone abasamaza cyane kubera tureke n'abana nabo bana b'abanyeshuri ayo matelefone uravye neza n'abakozi ba leta n'abari mu yindi mirimo arabasamaza cyane ndetse ayo matelefone hari n'igihe asamaza umuntu ariko arajabuka ibarabara bagahakwa kumugonga iterambere ni ryiza nego nivyo ni ryiza iterambere ayo matelefone barashobora kuyifashisha mu gihe ariko barakora nk'ibikorwa nk'amadovoire bya bikorwa byo barungikana ku ishuri kubera harimo ubuhinga ngurukana bumenyi birashobora kubafasha bikabaha ibyigwa bakarondera ubushakashatsi muri ayo matelefone bikabafasha ariko ingaruka mbi yoyo rero ntibuze kubera ahanini hari naho usanga bariko baraba amasanamu atari meza batarekuriwe kubera badakwize n'imyaka 18 nibijya rero bakubwira ati iterambere hamwe rirazana byiza ahandi rigasubiza imibereho n'imico igasubira inyuma izo telefone rero murumva ko genovuga ko zitarebereye kuri abo bana ababyeyi bozi baha mu gihe bazikeneye kuzikoresha mu byigwa ari byo barondera ariko ntibozitondana nko ku ishuri cyangwa ngo gume bazitemberana mu ibarabara kuko zirasamaza cyane icokogwa bwa mbere n'abanyeshuri n'ababyeyi bomenya kurira abana babo neza bakabaha urutonde rw'ingene bakora ibyigwa bakora n'udukorwa two muhira bakabaha n'uwo mwanya wo gukoresha izo telefone kujya umwana adatama kuri televiziyo bamubwira ati hariho umwanya wo kuraba televiziyo n'umwanya wo kwiga n'umwanya wo gukora iki
ni n'ikibazo ku bijyanye n'umubano w'ababyeyi n'abana ku ruhande rwanjye navuga nti ntabwo byari bikwiye kw'abana bakiri mu mashuri cyane cyane muri ibi twita ama ecole fondamentale cyangwa amashuri shingiro ko batunga aya matelefoni naho bigoye bikubivuga biragoye hari igihe umuntu avuga ati ngira no kutamenya aho ibihe bigeze mugabo nuko nzi ingaruka zabyo mu bijyanye n'ubuzima bw'ishuri hamwe n'imibano yabo hagati y'abana n'abandi kandi hagati y'abana n'ababyeyi babo rero novuga ntibwari ntabwo byari bwagere ntabwo byari bwagere by'ukuri ko abana batunga aya matelefone n'amatabulete ingorane ya mbere ni uko aya matelefone burya aya matelefone ku bantu bayazi namwe musanga mubizi aya matelefone arimo byose ni telefone zirimo byose zirimo amateleviziyo amafilimu yose umuntu ashaka arayasangamo ikintu cyose kiriko kiraba hirya no hino mu isi umuntu aragisangamo hanyuma n'ikibazo nuko byinshi mu bica bikwega abana ni ibintu bisamaza ni vya amatelefone umuntu ku muntu waciye ubwenge arashoboye kuyakoresha mu bintu bijyanye no kwiga mu bintu bijyanye no kwiyungura ubumenyi mu bintu bijyanye no kumenya ibiriko biraba hirya no hino nkuko dusaye tubibona muri iki gihe burya ikintu kijyanye n'ituma tumana ry'amakuru ikintu kijyanye no kuvugana n'ubuzima umengo byanka bikunda abantu bose bategereza kubamwo ntacyo byari bitwaye ariko ikibazo nuko hampande harimo n'indi bisamaza cyane cyane abana b'abakiri bato badashobora kumenya bati mbega no urabi bi cyane sino biraho badashobora guhitamo harimo ya mafilime y'ubuhumbu harimo ibyo usanga amafilime y'intambara amafilime y'ubusambanyi amafilime yerekana imico by'ukuri itajyanye ku bijyanye n'indero y'abana babakiri ku ntebe y'ishuri
umunyeshuri agenda na telefone akiri mu ishuri shingiro nuko umwanya munini aca asanga ariko arawukoresha yandikira ama message abana bari abantu bari kure akaja kuraba amafilime ja kuri za YouTube yumviriza indirimbo zigezweho gutyo ugashusanga aratakaje umwanya wiwe wo kwiga hagera kuja ku ishure ejo akikangura asanga atakiro na kimwe yigeze yiga amaze kuba atakiro na kimwe yigeze yiga yagumye kuri za ndirimbo y'amafilime y'amamesaje jusanga iyindi ngaruka ariko uko aca yiyumvira kubifotora nk'ubize Android urafotora dokima canke yikaye ikintu kanaka kagiteresharja agaca yitwara ku ishure hagera ikibazo kigeze aho kuza gukora ku bwenge bwiwe nkuko abandi bashobora kubikora agahitana ya telefone yiwe akayigira imbago harabandi bagira ngo umuzungu n'ibindi bitandukanye ugaca usanga rero ariko akoresha ya telefone mu kubaga umwigisha arumva amufashe naho swate araheba ishure aramukura amanota cyanke bibarubona uko mbona umenga byaroroshe aho hambere twebwe tukiri ku ishure bagufatanya telefone naho haba uri muri ropeshaje ya nyuma ya Ramvoa Define no kuvuga ngo rero ubu kimwe ntaba akitayeho ibintu byo kwiga aca yiguma yitwara rikite telefone yiwe kugira ngo ibari yemufasha byose ugasanga agoma mwivyo byo gusamara kugira ngo ibintu bigende neza nuko ababyeyi aribo bajeje indero y'abana babo bo bigira mu ruhara aho tugeze uno munsi umwana wawe adafise telefone igezweho takivuge gutyo kuko telefone arashobora kuba yifise telefone twita duhinda yitaba asoma message kumbure no muvyeyi atari muhera akavuga ati tunganya ibinabiriya aho nta kibazo mugabo ugasanga mwiki gihe cyanone umuntu afise telefone Android nico gihe ugasanga umuvyeyi agira kwikokora ayigura amahera menshi agacangira kikokora akagura ya makaye mwico gihe umwana novuga nti ntacazo mumarira kubera ya telefone abavyeyi nuko twebwe nyine dufata mu minwe tukabarira responsable y'abana bacu hageze kuja ku ishure umwana agafatikaye nivyo mwigisha yamwigishije bibaye ngombwa ya mahera wovuga ati urikora mugurira telefone umugurira telefone n'amayinite hajya amayinite ya mamega atwara amahera ntahaba ari karakora usanga ni ubimuha igihe utabimuhaye naho abaye ubundi mwana ni hahandi usanga yaje gusopa umubyeyi canke agahura n'abandi bamwigisha izindi ngeso mbi umubyeyi atabaye atabimuhaye hari igihe wumva uguze iyo telefone ntibiba biheze twaraba rero ababyeyi ugacwa tukugira ngo dufate mu minwe indero y'abana yaba amatelefone ibyo umuntu akaraba umwana indero amuha telefone umwana akayikoresha ari mu buruhuko
umunyeshuri ngo nifyemeye ngo abana babo baragera asanga barazifise ngo abavyeyi babo bafise mu ruhara sinzi nico vyorondana navyo nuko mwanya munini ya umara ku telefone aho kumbana kwikaye ngo yige naho abageze muhira canke ari na kwishura imbere n'abazitondana ugasanga rero umva umwanya w'ivyigwa nawe uramujaye nuko ufatwa ingingo umwana wese afite ngo telefone igafatwa hanyuma ikaja muri direction hanyuma akayimuha umwaka uheze nkuko vyo hari bimeze kera hanyuma muhira naho umuvyeyi ni ngo aca agira uruhara hanyuma yimuburanye akayimwaka
Shuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edir Rwema ubafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.